Mubirego vyiwe umushingamanza wa mu gihugu cha Sudan yepfo imbere ya sendare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yari yitwaje avuga ko igihugu ciwe cabonyanze ibyerezo shingiro n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashingamateka baserukiye ico gihugu. Maitre Wami Santino Jada yazanye ivyemezo vyerekana ko abashingamateka bashasha baserukira igihugu ciwe bagenywe n'umukuru w'igihugu aho gutorwa n'inama shingamateka y'ico gihugu. Murabanza bwo kuri uyu wa kane uruhande ruserukira leta ya Sudan yepfo rwemereye sentare ko habaye amakosa. Urwo ruhande rwa leta rwaciye rushikiriza sentare urwandiko rwemeza ko amatora y'abashingamateka baserukira ico gihugu agiye gusubirwamwo vuba. Mowu Asian Corps n'umunyamabanga mukuru w'igisata kiraba ivyerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri ico gihugu.
We had realized some of the irregularities that may have not been strictly.
Ati twarabonye ko hariho utumenge twabajemwo kuva mu ntango mu gutora abashinga amateka. Hama twemeye gufata iyo ngingo y'umukuru w'igihugu kugira ngo bisubigwemwo. Ubu imibonano igiye gukogwa mu mpande zose zirabwa n'ico kibazo maze utwo dukosa dukugwemwo. Gutyo inama nshinga amateka ikora amatora ku mugaragaro. Ubu ntibari bwabe abashinga amateka naho bari bagenywe n'umukuru w'igihugu. Hashobora gutorwa abonyene canke hagatorwa abandi. Ariko byose bigiye gusubirwamwo.
But we are going to do it again, yes. The election will be started afresh.
Maitre Wami Santino Jada nabo bari kumwe mu kwitwarira leta ya Sudan yepfo bakiriye neza iyo ngingo.
They have revoked the big grenade by the president and they are ready to go and conduct.
Ati ko bemeye gufata iyo ngingo y'umukuru w'igihugu hama bakeneye no gusubiramwo ukundi gusha amatora y'abashinga amateka. Natwe twaciye dufata ingingo ko duhevye ibirego byacu kuko nico nyene twashaka. Ubu twibaza ko ayo matora azokurikiza amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Icyo nsaba inama nshinga amateka ni uko yogira amatora koko yizewe hanyuma agatorwa abantu bazima bashobora guserukira igihugu ntibashire imbere inyungu z'umukuru w'igihugu Salva Kiir ahubwo bashire imbere inyungu z'igihugu n'iz'abanyafrika y'ubuseruko bose. Ariko n'ubu nibatatorwa tuzoca dusubira kwitorera leta muri iyo sentare. Mubariko barafasha kuburana uwo mushingamanza harimo n'abaharaniye agateka kazi na muntu. Maitre Donald Deya atwara urunani rw'abashingamanza muri Afrika, Union Pan-Africaine des Avocats, avuga ko urwo rubanza ari nk'icigwa gihawe abanyafrika y'ubuseruko bose.
Mara nyingi sisi wananchi tunajifanya wanyonge wenyewe, tunaweza kudhulumiwa ama haki kukiukwa.
Kenshi twebwe abanyagihugu nitwe tujya ku burenganzira bwacu, amategeko arahonyangwa tukarenganywa, ariko tukaguma twidogera muhira canke mu bunywero gusa ntitubishyire hejuru. Kubona rero uru rubanza rwazanywe hano bizofasha cyane no muri kazoza. Ni ubutumwa bukomeye kuri leta hamwe n'abanyasudani yepfo bose, reka mbere no muri Afrika y'ubuseruko, kugira ngo amategeko azohora akurikizwa. Bitabaye ibyo, abanyagihugu nk'uyu bazokwama bitwara baciye mu nzego zose kugira ngo amategeko akurikizwe.
Kuhakikisha kwamba tunafuata sheria.
Izo mpari zari zatumye mu ndwi zibiri ziheze sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ihagarika ukurahira kw'abashinga amateka bashasha b'uwo muryango. Ariko n'ubu bigoye bikiriko kuko naho urwo rubanza rutari kuba rwashingishijwe, inama nshinga amateka ya EAC yari yamaze gutangaza ko ukurahira kw'abashinga amateka bashasha kutazoba vuba. Vyatumwe n'igihugu ca Kenya kuko n'ubu kitaraheza gutora abashinga amateka bashasha bagiserukira. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.